Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye butandukana ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kwa gatandatu itariki ya gatanu ukwezi kwa gatanu umwaka w'2018. Turi kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi muratwumvira kuri FM 94.9 na FM 95.2. Turi no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com ndetse no kuri Facebook VOA Radio Yacu. Dutangira ibi biganiro by'iki gitondo ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari. Turakomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara, naho saa 12 ni ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Amakuru. Urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ingene ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi, CNC mu magambo ahinnye y'Igifaransa, rwaraye rufashe icyemezo cyo guhagarika imirongo ya FM ya Radio Ijwi rya Amerika na Radio BBC igihe cy'amezi atandatu guhera ejo bundi ku wa mbere. Umunyamakuru wacu i Bujumbura Raymond Zimana araduye inkuru irambuye.
Karenga Ramadani arongoye urwego CNC mu kiganiro kumenyeshamakuru, yemeje ko abagize ubwo rwego bumvirije ibivugwa mu binyamakuru bitandukanye bisamiranira mu gihugu cy'u Burundi kuva mwaka wa 2018 utanguye. Kuri uyu wa kane baciye bafata ingingo yo guhagarika radio y'Abongereza BBC hamwe n'Ijwi rya Amerika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiringo cy'amezi atandatu zidasubiye gusamiranira ku gataka k'u Burundi kuva ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatanu 2018. Karenga avuga ko BBC itiyanuye kandi yarahawe gasopo.
Ku ruhande rwa BBC, sense yafashe icyo gihano kuko nabo nyene twarabandikiye ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa gatatu tubagabisha ku kiganiro cyaciye kuri iyo radio kijanye n'iribwirizwa shingiro. N'umunyamakuru twarabandikiye turanamuhana tumuhanura, ariko naho twandise iryo kete ku bijanye n'ikiganiro cyaciye kuri iyo radio itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu, aho abahinga bacu bakurikiranira hafi ivy'amaradio n'amateleviziyo n'ibinyamakuru babunye yuko icyo kiganiro cyagiye guteranya kikacanishamo Abarundi, barasubiye kugira ikindi kiganiro itariki 24 z'ukwezi kwa ndamukiza, aho umutumire muri icyo kiganiro yifatiye kugahanga inzego z'u Burundi bivuye ku mukuru w'igihugu kushika hasi.
Ku bijanye n'iradio Ijwi rya Amerika ngo yarongoye urwego CNC, yavuze ko iyo radio yahonyanze amategeko bikomeye ari nacyo gituma ifatiwe ibihano itanagabishijwe. Ayo nayo ni nko kuvugira ku murongo w'iradio yugawe n'ubwo rwego guhagaze umumenyeshamakuru aronderwa n'ubutungane bw'u Burundi hamwe no gutangaza amakuru ahengamye.
Ijwi rya Amerika bubu bagiye kure, mugiye kuri internet mukafyonda kuri site y'iradio muri za radio zugawe uce wumva ibiganiro vya Voix d'Amérique. Nuno munsi kirese babikuye mu kanya, izo radio zarafuswe mu mategeko, twisunze amategeko kuva ukwezi kw'icenda umwaka uheze, ariko bakabandanya bakoresha wowe ufyonze uzi yuko ugiye kumviriza radio Burundi ukaca wumviriza Ijwi rya Amerika. Ubwa kabiri ntibagejeje ngaho gusa, bace babandanya ejo bundi baranahaye akazi umunyamakuru w'u Burundi aronderwa n'ubutungane bw'u Burundi ku bijanye n'ingorane zashise ngaha, kandi akaba baranamurungikiye umutayimu z'amakungu. Umuntu aronderwa na lahe boca bamuha akazi, ivyo barabikoze. Uwo muntu tuvuze aho turiko turavugana akora mu rurimi rw'Igiswahili muri Voix d'Amérique. Hanyuma si ivyo gusa, mu biganiro byacishijwe kuri iyo radio itariki 5/17/2026 z'ukwezi kwa ndamukiza, aho amakuru yose yagiye araca kuri iyo radio twabonye ko ahengamiye kandi atakurikiza amategeko y'umwuga. Nk'akarero rero nk'ivyo biganiro vya itariki 5 bashase kushira mu ngorane imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'ishyirahamwe mpuzamakungu RONI.
Ikindi kinyamakuru cyafatiwe ibihano ni kinyamakuru Le Renouveau, hahagaritswe igisata cyo kumenyekanisha mu kiringo cy'amezi atatu. Eka ni radio y'Abafaransa RFI, iradio Isanganiro hamwe na radio CCIB FM Plus byagabishijwe n'ubwo rwego. Abajijwe nimba izo ngingo ubwo rwego rwafashe atari zerekana ko mu gihugu cy'u Burundi atabwigenge bwo kumenyesha amakuru buhari mu gihe u Burundi buri no mu bihe bidasanzwe by'amatora urongo we senese yishuye ko ugo gwego wisunga amategeko atakendera uraba mu gufata ingingo
ntugira impungenge imigenderanire izokwama imeze neza hagati y'Uburundi n'ibindi bihugu ariko mu gihe abaye amakosha mutama aho utegezwa kuyahana kandi ukayanisha amategeko nukuvuga rero nico tuma yuko ngo turi mu bihe bikomeye bigoye by'amatora tuye turaba aho tugeza naho ivyimigenderanire Burundi gufise ubushikiranganje bw'Burundi bw'imigenderanire hagati y'Uburundi n'ibindi bihugu twebwe twafashe ingingo nk'ugwego rw'igihugu rukurikiranira hafi imirimo y'abamenyesha makuru
Karenga yavuze ko izo ngingo za sense atari nabanduka kuko ubona ko yarenganijwe ashobora kwitura ubutungane avize kuri bukamurenganura izo ngingo zikaba ziyongera ko yafashwe kuwa 11 ukwezi kwa kane n'ubwo gwego yo guhagarika igisata cy'ikinyamakuru iwacu igisata cy'abantu batangira ibyiyumviro mu nkuru zandiswe n'ico kinyamakuru izo radio zihagaritswe zikaba zisanze mu bihano radio numbero FM yahagaritswe mu kiringo cy'amezi atandatu na sense kuva mu kwezi kwa mbere 2018 ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
nyuma y'icyemezo cy'urwego sense radio ijwi rya Amerika n'umuryango uharanira uburenganzira bw'itangazamakuru ku isi reporter sans frontières bacyamaganiye kure mugenzi wacu Aloise Bigirimana aradusemurira amatangazo yabo
Ijwi rya Amerika rimenyesha ko ryamirije ingingo yo guhagarika ibikorwa byayo byo gutangaza amakuru mu kiringo cy'amezi atandatu ingingo yafashwe na leta y'u Burundi ingingo izotangura gushyirwa mu ngiro kuva ku igenekerezo ry'indwi z'uku kwezi kwa gatanu umuyobozi w'ijwi rya Amerika Amanda Bennett ejo ku munsi wa gatanu yagize ati twatangajwe n'iyo ngingo yafashwe n'urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ibinyamakuru n'amaradiyo mu Burundi ibuza iradiyo ijwi rya Amerika gutangaza amakuru yongeye ati abanywanyi b'iradiyo ijwi rya Amerika baziye amaso ku iradiyo yabo ibaha amakuru y'imvaho amakuru atahuyegamiye kandi adaca ku ruhande y'ibibera hirya no hino ku isi ari nacyo gituma iyo ngingo ibangamiye abarundi babujijwe kumva amakuru y'imvaho muri ibi bihe igihugu kirimo Bennett yavuze kandi ko ayo makuru ateye agahinda cyane cyane muri iki gihe hari haheze umunsi umwe amakungu yibutse umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo gutangaza amakuru umunsi usaba ibihugu gukura aho gushinga inzitizi ku binyamakuru n'amaradiyo Umutegetsi w'ijwi rya Amerika arangiza avuga ko ibiganiro by'ijwi rya Amerika bizobandanya kumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo yacu migufi yitwa shortwaves ku mbuga ngurukana bumenyi hamwe no ku mirongo ya FM mu bihugu bibanyi by'u Burundi abandi bagize icyo bavuga kuri iyo ngingo ya CNC ni ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières nayo ryariyamirije ingingo y'urwego rw'igihugu rujejwe genzura umuga kutangaza makuru mu Burundi ishyirahamwe Reporters sans frontières rivuga ko iyo ngingo igenewe kubuza itangaza makuru gukwikirana imyamamazo yerekeye referendum ku ihinyanyugwa ry'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi cyatangaje ko kuziririza amaradiyo mpuzamakungu abiri akomeye cyane iminsi mike imbere ya referendum ku ihinyanyugwa ry'ibwirizwa shingiro yerekana ku buryo bugaragara bw'abategetsi b'u Burundi bashaka kubuza ko haba impari ku byerekeye iryo bwizwa shingiro kandi ko bityoza uburenganzira bw'ukuronka amakuru iryo shyirahamwe rirangiza ryibutsa ko atanga ingo ifatiye kuri demokarasi n'imwe ishobora gufatwa mu gihe itangazamakuru riziririjwe kurangura umwuga waryo
bagenzi bacu Raymond Zimana ibujumbura na Aloise Bigirimana hano i Washington DC murakoze kuri aya makuru mudushyikirije Shuti z'ijwi rya Amerika ubu noneho ni wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara cy'amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi
Radio ijwi y'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Jordan na Hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya
mu biganiro byacishije kuri yo radio itariki 5 zine 17 na 26 z'ukwezi kwa ndamukiza aho amakuru yose yagiye aracha kuri yo radio twabonye ko ahengamiye kandi atakurikiza amategeko y'umwuga
Uyu ni Karenga Ramadan aramutswa ugwego CNC rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bitangaza makuru mu gihugu cy'u Burundi avuga ku ngingo yafatiye radio miko murumviza ijwi rya America hamwe na BBC byo kugagwa mu kiringo camezi atandatu iyo ngingo izoja mu ngiro ku munsi wa mbere murabahagufi turabwira ibindi kuri iyo nkuru
iwanyu mu ntara Hanyu muntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu muntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu muntara ni cyanyu
Ongere ndabayikaze inshuti bakunze ibijwi rya America ahubwo rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi CNC guhagaritse radio ijwi rya America muri ko murumva na BBC gusamirana ku gataka ku Burundi mu kiringo camezi atandatu hiyo ngingo ihagarika yo radio mpuzamahanga izoja mu ngiro kwigenekerezo rya ndwi kwezi kwa gatanu uno mwaka andi maradio abiri hakora ku gataka ku Burundi nka CCB na radio Isanganiro vyahawe gasopo hica yo radio ahogwa muracumva muri no nkuru ya mgenzi Bujumbura Raymond Zimana
Karenga Ramadani arongoye ugwego CNC mu kiganiro kwamenyesha makuru yemeje ko abagize ugo gwego bumvirije ibivugwa mu binyamakuru bitandukanye bisamiranira mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka wa 2018 utanguye kuri uyu wa kane baciye bafata ingingo yo guhagarika radio y'abongereza BBC hamwe n'ijwi rya America ya Leta Zunze Ubumwe za America mu kiringo cy'amezi atandatu zidasubiye gusamiranira ku gataka ku Burundi kuva kwigenekerezo y'indwi ukwezi kwa gatanu 2018 Karenga avuga ko BBC itiyanuye kandi yarahawe gasopo
ku ruhande kwa BBC sense yafashe icyo gihano kuko nabo nyene twarabandikiye kwigenekerezo rya 16 ukwezi kwa gatatu tubagabisha ku kiganiro cyaciye kuri iyo radio kijanye n'iribwirizwa shingiro n'umunyamakuru twarabandikiye turanamuhana tumuhanura ariko naho twandise iryo kete kubijanye n'ikiganiro caciye kuri iyo radio itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu aho abahinga bacu bakurikiranira hafi ivyama radio n'amateleviziyo n'ibinyamakuru babunye yuko icyo kiganiro cagiye guteranya kikacanishamo abarundi barasubiye kugira ikindi kiganiro itariki 24 z'ukwezi kwa ndamukiza aho umutumire muri cyo kiganiro yifatiye kugahanga inzego z'u Burundi bivuye ku mukuru w'igihugu kushika hasi
kubijanye ni radio ijwi rya America ngo yarongoye ugwego CNC yavuze ko iyo radio yaho nyanza amategeko bikomeye ari naco gituma ifatiwe ibihano itanagabishijwe ayo nayo ni nko kuvugira ku murongo wa radio yugawe nugo gwego guhakaza umumenyesha makuru arondegwa n'ubutungane bw'u Burundi hamwe no gutangaza makuru ahengame
ijwi rya America bubu bagiye kure mugiye ku kuri internet mukafyonda kuri site y'iradio muri za radio zugawe uce wumva ibiganiro vya Voix d'Amérique none munsi kirese babikuye mukanye izo radio zarafuswe mu mategeko twisunza amategeko kuva ukwezi kw'icenda umwaka uhize ariko bakabandanya bakoresha uwo ufyonze uzi yuko ugiye kumviriza radio y'u Burundi ukaca wumviriza ijwi rya America ubwa kabiri nibagejeje ngaho gusa bace babandanya ejo bundi baranahaya akazi umunyamakuru w'u Burundi arondegwa n'ubutungane bw'u Burundi kubijanye n'ingorane zashise ngaho kandi akaba baranamurungikiye umutayimu za makungu umuntu arondegwa na lahe boca bamu akazi ivyo barabikoze uwo muntu tuvuze aho turiko turavugana akora mu rurimi rw'igiswahili muri Voix d'Amérique hanyuma sivyo gusa mu biganiro vyacishije kuri iyo radio itariki 5/17/2026 z'ukwezi kwa ndamukiza aho amakuru yose yagiye aracha kuri iyo radio twabonye ko ahengamiye kandi atakurikiza amategeko y'umwuga nk'akarorero nk'ivyo biganiro vya vy'itariki 5 bashase kushira mu ngorane imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'ishiramwe mpuzamakunguroni
Ikindi kinyamakuru cyafatiwe ibihano ni kinyamakuru Le Nouveau hahagaritswe igisata cyo kumenyekanisha mu kiringo cy'amezi atatu eka ni radio y'Abafaransa RFI ni radio Isanganiro hamwe na radio CCIBFM Plus vyagabishijwe n'ugo gwego abajijwe nimba izo ngingo ugo gwego gwafashe atari zerekana ko mu gwego cy'u Burundi atabwigenge bwo kumenyesha makuru buhari mu gihe u Burundi buri no mu bihe bidasanzwe by'amatora urongoye SNS yishuye ko ugo gwego wisunga amategeko atakendera uraba mu gufata ingingo
ntugira impungenge imigenderanire izokwama imeze neza hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu ariko mu gihe abaye amakosha mutama aho utegezwa kuyahana kandi ukayanisha amategeko nuko vuga rero nico tuma yuko ngo turi mu bihe bikomeye bigoye by'amatora tuye turaba aho tugeza naho ivy'imigenderanire u Burundi gufise ubushikiranganje bw'u Burundi bw'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu twebwe twafashe ingingo nk'ugwego rw'igihugu rukurikiranira hafi imirimo y'abamenyesha makuru
Karenga yavuze ko izo ngingo za sense atari nabanduka kuko ubona ko yarenganijwe ashobora kwitura ubutungane afise ukuri bukamurenganura izo ngingo zikaba ziyongera ko yafashwe kuwa 11 ukwezi kwa kane n'ugo gwego yo guhagarika igisata cy'ikinyamakuru iwacu igisata cy'abantu batangira ibyiyumviro mu nkuru zandiswe n'ico kinyamakuru izo radio zihagaritswe zikaba zisanze mu bihano radio numbero FM yahagaritswe mu kiringo cy'amezi atandatu na sense kuva mu kwezi kwa mbere 2018 ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Raymond Zimana arakoze ntacho rero uburongozi bw'ijwi rya Amerika buragira buvuga kuri no ngingo ariko ico twamenyesha nuko ijwi rya Amerika imaze imyaka 20 nini samirana mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihugu cy'u Burundi yumvikana mu ndimi zitandukanye harimo igifaransa igiswahili ikirundi n'ikinyarwanda na bimwe bimwe mu biganiro by'icongereza bica ku mirongo yahura icako izo ndimi ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mukanya duca tubandaniriza kumi yamamazo y'amatora ya kamarampaka ibandanya murantunga mu gihugu cy'u Burundi Nenda biceye ku masonga imyamamazo ihamagarira abarundi gutora ego canke gutora oya matora kamarampaka igeze ku munsi wayo wa gatatu mu gihugu cy'u Burundi uno munsi nko mu ntara ya Kirundo hari umugambwe Palipe Agakiza uri kurahamagarira abarundi kwemeza ibwirizwa nshingiro mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye ivyo mugambwe yaduteguriye ino nkuri kurikira
Muri Palipe Agakiza kwemeza ibyirizwa shingiro ryahenyanywe mu gutora ego niyo nzira yonyene ishikana kuri demokarasi Ogutavi Mukerereza arongoye Palipe Agakiza mu ntara ya Kirundo
ari naco gituma tugomba gushikiriza abanyagihugu bose turongoye muri umugambi Palipe Agakiza bose mu ntara ya Kirundo tugomba kubahimiriza tubabwira yuko kwigenekereza cya 17 z'ukwezi kwa gatanu bazotora ibwirizwa nshingiro bavuga batora ego kene gitumye duhamagarira gutora ego nuko ibwirizwa nshingiro rimaze gutorwa rigashikwaho niyo nzira ya demokrasi niyo nzira yuko umwe n'igihugu wese yishira akizana akidegenze
kubwa Palipe Agakiza mukerereza ati iteka ho ryamye oya ntizigera ije imbere ya ego
twebwe turashima ku mpande zose kuko tuba tutashima ntabwo twakwemeje tuma twahisemo kubabwira gutora ego nuko tora oya ntabwo twigeze tubona yigeze itsinda nta naho turabona yatsinze no kuzotsinda ntizigera itsinda nico gituma twababwiye ko utora ego kubera utoye ego kuba wemeje ibwirizwa nshingiro kandi ibwirizwa nshingiro nayo ni inzira ya demokrasi kumwe n'igihugu kwishira no kwizana no kwitegembya
uwo mufasoni ari mu bakenyezi bake barongoye imigambwe mu ntara avuga ko umugambwe aserukira abatazirigwa barashika kwigisha abanyagihugu
ucisha itangaza ku radio ni strategy imwe mu zihari no kuvuga yuko twebwe umugambwe wacu twashimye kubicisha ku radio birashikira abanyagihugu cyane kuko ubwo kuri radio wese akumbiriza amakuru acyumva
kubgani urumva ntibabigikenewe yuko umuntu aja hariya mu misozi kubwira abanyagihugu kubakoranya ati tori bitoyi
nibaza ko ariho abanyagihugu bona byumva rwose gusomba kubera ubuwe ubuhinga bwarateye imbere abanyagihugu benshi abenegihugu benshi barakunze kuba bafite amaradiyo kandi inkuru icya igwira cyane yumvikana cyane niyo twebwe niyo strategi twabonye dufasha kugira ngo babyumve neza gusomba
ku rutonde rwashyizwe ahabona n'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni haboneka ko imigambwe n'inani bigera ku 27 yiyandikishije kugira yiyamamarize itora ry'inyanyurwa ry'ibyirizwa shingiro ntiturashobora kumenya imigambwe n'inani ziriko zirakorera mu ntara ya Kirundo. Mu mugwi w'intara bujijwe gutunganya amatora mu Kirundo bamenyesha ko bamaze kubona ikirangamisi cyo kwiyamamaza cy'urunani rw'abigenga amizire y'Abarundi. Urongoye umugwi w'intara ujejwe gutunganya amatora avuga ko abiyamamaza bashobora kuba baratanze ibirangamisi vyabo mu migwi y'amakomine ijejwe gutunganya amatora. Gushika ubu umugambwe Frode Bunyakuri iragiye igandadaye n'urunani amizero y'Abarundi nibo ijwi rya Amerika rimaze kumenya ko bamaze gutunganya imiyamamazo mu ntara ya Kirundo ihagarikiwe n'indongozi zo ku rwego rw'igihugu. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD witezwe kwiyamamaza ku rwego rw'intara ya Kirundo kuri uyu wa mbere uza. Kuri uyu wa gatanu mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi, umugambwe uri ku butegetsi wiyamamarije mu ntara ya Ngozi urunani rw'abigenga amizero y'Abarundi rubandaniriza mu ntara ya Kayanza. Umugambwe Iprona nawo nyene wabandanirije imyiyamamazo muri iyo ntara ya Kayanza muri komine ya Rango. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Tubandaniriza mu makuru avugwa mu makambi ubu naho aho abakobwa 20 mu ikambi ya Rusenda iri mu karere ka Fizi mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo bahawe inyigisho ku vyerekeye ingene bashobora kubandanya bakoresha amasabuni na za Kotex. Reka umenyesha makuru ijwi rya Amerika muri Kongo. Vedaste Ngabo hatubandanirize inonguru.
Aya mahugurwa yasojwe yarateguwe n'ishyirahamwe rya Day for Girls International ku bufatanye n'ishyirahamwe rya Ebenezer mu rwego rwo gufasha abakobwa mu nkambi yo mu Rusenda babyariye mu ngo ndetse n'abandi batishoboye guhindura imibereho yabo binyuze muri gahunda yo kwihangira imirimo bakora amasabune ndetse na za Kotex batarinze gutegereza imfashanyo. Aba bakobwa ko ari 20 basoje aya mahugurwa bavuga yuko ubumenyi bayakuyemo bagiye kububyaza umusaruro bibumbira mu ishyirahamwe ryo gukora amasabune ndetse na za Kotex.
Kuko ndabona ko aya makotex tugiye gukora nkunga mu nkambi benshi cyane bizobafasha bidufitiye akamaro kenshi kuko nga mu nkambi benshi kubera tuhora dupokera nk'ikotex inyuma ya mezi ane bamwe bamwe zaheze mugabo bizi tugiye gukora nizo dufasha tuzokoresha n'imyaka itatu irenga tuyifashe neza. Nukuri turabona ko ikotex tugiye gukora igiye gutumarira akamaro kanini cyane n'isabuni turiko tugiye gukora turabona ko igiye kutugirira nawe nyine akamaro karenze kubera no nga mu nkambi baradupokeza isabuni haheze amezi abiri amezi atatu n'izo sabuni nk'ubu nkaje ndetayede wasanga isabuni zino umwana aguma yitosa aguma girane naguma mesura nko mu ndwi zitatu isabuni zari kubazaba zihenze mugabo bunge kuzikora ndabona ko ubuzima bwe kubandanya kuba bwiza.
Izi nyigisho zizadufasha gose kandi zadumaze kudutangura kudufasha kuko namaze kumenya gusonesha imashine no gukora amasabune ari ay'amazi najya yandi dusanzwe tumenyereye gifango ubu twazi kubikora.
Rubyagiza Jean Paul ni umuyobozi w'ishyirahamwe rya Ebenezer wari umushitsi mukuru muri uyu muhango wo gusoza ayo mahugurwa. Yijeje aba bakobwa b'Abarundi ko ishyirahamwe rya Ebenezer rizabaha ubufasha burimo ibikoresho ndetse no gukurikirana uburyo iri shyirahamwe ry'abakobwa rizajya rikora.
Icyo tugiye kubafasha tugiye kubaheza ibikoresho by'ibanze bizabafasha gukora ayo maserviette. Turabaheza ibikoresho bitari bikeya bizabafasha. Tubabahaye amamashini azabafasha gusona, twabigisha ukuntu bazayashona, twabigisha ukuntu bazayagurisha, twabigisha ukuntu gukora marketing. Ubundi twabasigiye ibikoresho byo gukora amasabune. Ibikoresho twabahaye bizabahesha birahagije kugira ngo batangure ubabere umutahe mwiza utangura kubikora. Rero uko bazagenda baproduire niko bazagenda bagurisha, mu kugurisha bazaza baza bongereho indi parti bagureho ibindi bikoresho ikindi gice nabo bonyine bashobora gukuramo amafaranga yabo ashobora kubafasha mu buzima bwabo.
Ndayikeza Vivete ni umukobwa wabyariye iwabo ikinyendaro aragaruka ku buzima bubi bari babayeho nyuma yo kubyarira ibinyendaro iwabo.
Twebwe abakobwa twavyariye iwacu mu mihira yacu twatanye ibibazo n'abavyeyi abaduteye inda ntibatwiteho ugasanga turakengeretse tukama tugoza umuvyeyi rasiyo ni rasiyo y'umwana wacu kandi abagabo baziteye ntibatwiteho tukirwa twicaye ngaho muhira dushwana n'abavyeyi abavukanye dusuzugurana dutukana ugasanga ati mu buzima bubi nta kamashaka kwimarira nta kintu kimushara gukora kigufasha naho kugira ngo agasuzugura kuveko ahubwo twamatanu bakengeretse yani abantu bitwa bavyariye yabo n'abantu bagayitse bo muhira yabo nta kintu kimwe boshobora guhabwa ngo bakore n'abafise akazi bo duha baratugaya bakadukengera.
Julienne Kwangwa numwe mu bakozi b'ikigo cya Day for Girls International atangaza yuko ubumenyi bongereye aba bakobwa mu ngambi yo mu Rusenda babyariye wabo buzabafasha gucukubiri n'umuco wo gusabiriza ahubwo bagashira imbere umuco wo kwigira bateza imbere ubumenyingiro bahawe bwo gukora amasabune ndetse na za Cotex. Nyuma y'aya mahugurwa ishiramwe rya Benezer ikaba ryashinze ishiramwe ry'abo bakobwa babyariye iwabo aho bazarifasha ndetse bakariheza ubufasha mu gihe cy'amezi atandatu. Bedatsengabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara kivu amajyepfo.
Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikaze nshuti bakunze nuko akarimbo ni harukuntu ka King James murabizi yuko iyo misi yose ya gatanu cha tubaha kanya mugatasha abanyu aho baherereye haba makambi haba hagati mu gihugu cy'u Burundi haba hagati mu gihugu cy'u Rwanda canke mu bisagara reka namwe bwe mutwumva muri ahandi hatandukanye namwe bwe ikaze ni gwanya hayo nkuwa mbere ari ku murongo ruhugwinda ikaze kuri rugi Amerika.
Murakoze cyane mbere na mbere mwiriwe neza.
Urakomeye akazi nakawe ko numva hari ukuntu.
Akazi nako gushimisha abantu nyine.
Nako gusimba ubundi nako witazira.
Ubundi ni Abagwaneza Jean de Dieu. Ubundi ubundi ngukoresha cyane ruhugwinda.
Ruhugwinda rero bigaca bisigura. Bigaca bisigura bisigura iki?
Ora nyine ukwerekana ko umuntu ahanini indaye ibikomeye cyane kurusha ibindi bintu byose
niko bimezi wawe rero nuko rero ugashaka gutasha bawe uno munsi cyane
nubwonje ndi hano i Kigali mu Rwanda mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana mu kagari kangirye njyewe ndatasha Patrick Bikorimana uri mu karere ka Gasabo ahantu bita Imbandazi. Atuza no bakunze kwita Maxime Bwije Nkozi. Ari Jambie. Ari wa Kripuri ahitwa Iburera.
Bose ukabifuriza ikigaru.
Nkabifuriza umunsi mwiza no gutangira weekend neza.
Urakoze cyane nawe tukwifurize weekend nziza ngaho Kigali mu Rwanda. Nuko rero nshuti bakunze bijugi Amerika mu kanya turava duhana gahinduke ariko imbere yuko dusezerana no bibutsa ko urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC guhagaritse radio muvirizi ijugi Amerika na BBC gusamirana kugataka ku Burundi mu kiringo cy'amezi atandatu iyo ngingo ihagarika yo maradio mpuzamakungu izoja mu ngiro kwigenekerezo ryandwi kuno kwezi kwa gatanu n'umwaka urongoye CNC Karenga Ramadan yavuze ko radio BBC hanuye kandi ya rahawe gasopo nayo radio ijugi Amerika mumviriza CNC yagiriza kuba yararenza amategeko mu kubandanya isamirana ku murongo w'iradio yugawe itavuzwe izina mbere inaha akazumenyesha makuru mu Rundi aronderwa n'ubutungane bwa Bujumbura usivye ijugi Amerika na BBC vyafatiwe ingingo yo kugarwa mu kiringo cy'amezi atandatu. Radio wa Faransa RFI nayo yahawe gasopo co kimwe na radio Isanganiro CCB FM Plus nazo zikorera mu Burundi naco burongozi bw'ijugi Amerika buravuga ko ino ngingo ariko ico mwokwibuka no kwijugira Amerika imaze imyaka 20 n'isamirana mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi yumvikana mu ndimi zitandukanye harimo igifaransa igiswahili ikirundi n'Ikinyarwanda na imwe bimwe mu biganiro byo mucongereza nuko rero ncuti bakunze muranigwe mu banyu no mu byanyu na Lidiane na hazo turaza gusubira saa 10 mu kiganiro muri isanga yakoze Macbill Yabero yari muhinga bw'ivyuma Mekaris ya mfajje kugiranya ano majwi tukwe mitu ifurize umusi mwiza.
Abumva radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ntimugiraho mujya kuko mukanya gato cyane saa 12 ndabagezaho ikiganiro cy'umuziki dususuruke murakarama.